Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio 18 muri kumi na Jordiani nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Ndumva yuko je gutaha ntota amahoro ke niyaboneka nshobora kuba nota ibiganiro byiwe niyemera kuba yo kwemera agaheza abandi namaje guheza abandi hakaba ifata kibanza cyabari hakazi wundi atariwe tutotaha.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda, avuga ko atimirije gutahuka amahoro atarasasagara mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe bamwe mu bahungiye muri Tanzania bariko barahunguka kubera ko batabayeho nabi, batabayeho neza. Hagati aho RCR ivuga ko ikeneye amafaranga atari make ngo ibandanye gufasha impunzi. Ako imbere kuja ku idonido iyo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye ntarinze ndababwira muri make ndababwire ku igihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo kwa kane cabwiye umwe bwa Buraya gutuma ko intumwa yabwo muri ico gihugu bitarenze amasaha 48 mu kwihora ibihano vyafatiwe abategetsi 14 mu gihe hasigaje iminsi ibiri ngo habe amatora. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganje w'imigenderane n'andi makungu wa Kongo Leonard Che Ukitundu mu kwezi kwa 12 genekerezo gicumi abashikiranganje imigenderanire n'ayandi makungu umwe bwa Buraya barongereje ikindi kiringo ku bihano vyo kubuza kugira ingendo no gufata amatungo y'abategetsi 14 bagirizwa kubera intambamye umugambi w'amatora n'ivyaha vyo guhungabanya uburenganzira bwa kiremwa muntu. Muri abo 14 harimo Emmanuel Ramazani Shadari yakoze ahoze ari umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati, yatowe na Perezida Joseph Kabila kuba kandida azomusubira mu matora yo ku munsi wa Mungu. Umuvugizi w'umuhari w'iterabwoba ya leta ya Kiislamu igisata cyo muri Afghanistan yarishwe mu gitero c'indege ya leta z'umwe za Amerika. Umutegetsi mu gisirikare cya Amerika yemeje iyo nkuru ejo kwa kane ko Sultan Aziz Azam yishwe ku munsi wa Mungu mu ntara ya Nanglar. Uwundi murwanyi wo muhari nawe nyene yarishwe, nta munyagihugu bahitanywe n'ico gitero kandi cabaye igitero ca mbere catangajwe n'abategetsi ba Afghanistan. Umuvugizi w'umushikiranganje wa Afghanistan w'intwaro mu gihugu hagati ijwi rya Amerika ko Azam yishwe hamwe na batatu bamucungerera umutekano. Uwo muvugizi yavuze kandi ko Azam yarajeje kwinjiza abarwanyi bakora ibitero bikomeye ku banyagihugu. Iki gitero ku muvugizi w'umurwi wa ICC kivuzwe mu gihe Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump atekanya gukura muri Afghanistan igice c'abasirikare ba Amerika bashika ku 14 kuva mwaka 2017. Ibitero vy'indege za Amerika bimaze kwica abategetsi bashika kuri batatu b'uwo murwi mu ntara ya Nangar hamwe n'abandi bategetsi bawo. Ihagarikwa ry'agategekanyo ry'ibikorwa vya leta muri Leta Zunze za Amerika rigiye kwinjira mu mwaka mushasha mu gihe yaba inama nshingamateka na nkenguza amateka atabimenyetso berekana ko ari ico bagomba gukora mu minsi isigaye imbere y'uko umwaka wa 2018 urangira. Ejo kwa kane inama nshingamateka na nkenguza amateka barakoze iminota mike cane, ariko ntaco bakoze ku kibazo co guhagarika imirimo ya leta. Bategekanya kandi kugaruka mu bikorwa ku munsi wa mbere itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 ariko naho ataco bategekanya kuri ico kibazo. Abajijwe kwa gatatu igihe guhagarika ibikorwa vya leta bizomara, Perezida wa Amerika Donald Trump yabwiye amenyeshamakuru ati ndugure twa mugina igihe cyose bizomara ndatwugaye. Yanse kuvuga nimba azo kwisubira ko mu miliyaridi 5 z'amadolari yo kubaka uruhome ku rube Amerika ihana na Mexico. Abademokrate ku ruhande rwabo bagiza Trump gushira igihugu mu kaga bisunza amajambo ya Trump yavuze ko ivyo guhagarika ibikorwa vya leta avyemanga. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41. Kumugura ni kuri metero 19.22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro wanyu mu ntara muracumva Tankomanzi kuri mwe mutwumva muri Ngozi mu Burundi.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho munyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikazi kiganiro cacu tugihere mu ntara ya Ngozi mu gihugu cyo Burundi aho mukuru w'igihugu cyo Burundi Pierre Nkurunziza ariko arishura utubazo tumwe tumwe ko yamenyesha makuru turi kumwe na mgenzi wacu Fidelite Shatse ariko arabikurikirana Fidelite amahoro ngahe Ngozi
Amahoro neza byanze
Ego perezida w'u Burundi ahanini utubaza amaze kwishura amenyesha makuru nutwahe muri rusange
akabazo k'inkora mutima kabajijwe nakajanye n'ingingo yarafashe y'ukutadosubira kwitoza amatora mu 2020 aho rero yakuri inkone kugishitsi aho afite madidane yuko yoshobora kwisubira ko abamenyesha bakuru bakaba bamubajije yuko amwe umugambye bo musaba ko yosubira kwitoza ko atokwisubira ko ayavuze ko umugambwe atawo bafata ku ngufu
hanyuma mu bindi hariho nk'ibimaze iminsi bivugwa na cane cane nk'ivyerekeye imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ico hari ico bayabigarutse ko na cane cane kuri ya makete avugwa hagati yawe na Museveni
ego cy'ikibazo yakibajijwe ariko nta kishasha yashikirije atari uko yavuze yuko bitwaye mu miryango yo mu karere hakavuga nk'umuryango ubihugu bihurikiye mu karere k'ibiyaga binini CIRGL yongera avuga ko yibi bashikirije ibirego mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC yongera avuga kandi yuko banabishikirije no ku bumwe bwa Afrika kwaho hose ata kishasha baronse atari uko wabona yuko bahagarariye inyungu z'abagwanya ubutegetsi aho akavuga yuko afatiye nko ku Rwanda igihe gware Burundi ko rutunze intera hamwe ku Burundi bwaretse abantu baraza kubitohoza barabona yuko atari byo ariko ku Rwanda akabona yuko atakigukira kogwa
ni ikiganiro kandi gishitse mu gihe ariko haravugwa ukwimurira igisagara cha politique igitega no kuvuga imirimo imwe imwe y'abashikiranga nji ivyo umukuru w'igihugu yabigarutse ko aravuga ko biteguriye gutangura imirimo ryari igitega
umukuru w'igihugu aho yavuze yuko kuna munamashikiranganje bo bafashe yongingo ariko akavuga yuko izo banza kubanza guca mu zindi nzego ari nko kwemezwa mu nama nshinga mateka na nkenguza amateka byongere bice muri sentare yubahiriza ibyizwa shingiro ariko uri kuramwumva urumva yuko ari ngingo kumbure mu mwanya mutoya ishobora kuja mu ngiro ukaba nka kuyongingo ikavuga yuko munamashikiranganje bakabavuze yuko ibikorwa bizotangura mu mwaka wa 2019 ariko amashikiranganje yashikirijwe ni yuko nko mu ntara y'Igitega hariho abanyagihugu bahora babibujumbura bakora mu bisatu bitandukanye byo kwimurirwa Igitega ugasanga bamwe barafashe ugasanga ubuzima bwabo bugiye guhinduka aho yavuze yuko Igitega ubuzima buzimbutse ugeranije n'ibujumbura kandi ko ari ingingo zimwe zimwe mperekeza ari zofatwa ku neza y'ubuzi n'abakozi
ndiko ndacisha amaso
Diane twovuga
ndakumvuga nti ndiko ndacisha amaso ku mbuga ngurukana bumenyi nabo n'ivyerekeye ingoro y'umukuru w'igihugu nayo nyene ishobora kuzokwimurirwayo ayo makuru yoba ari yo canke hari icu yavuga ko gafidelite
ahubwo hako yimurirwayo yavuze nyabuna ko iyiri gitega izosubirwamwo nayo ikaba ingoro nziza ishobora kwakira ibikorwa bitandukanye hama akavuga ko nyabuna gashimira umukuru w'igihugu yacikanye wahoze umukuru w'igihugu Jean Baptiste Bagaza ko yagize neza kubaka ahatandukanye ingoro z'umukuru w'igihugu ndetse n'ibiro bitandukanye
hanyuma hari akandi warumbariye karako canke wa
ego akandi ikindi kibazo gitse n'igikomeye cyabajije n'ikijyanye n'ibitoro muri ati mu gihugu cy'u Burundi hakunda kwibonekeza ikena ry'ibitoro icyo kibazo cyagarutswe ko ariko nta nyishito moye cyaronse umukuru w'igihugu yavuze nyabuna yuko ari bisanzwe atanga n'akarorero yuko no mu bindi bihugu byo bicukura ibitoro atanga akayo ka za Chad na za Libya ko naho nyene bafise ingwane z'ibitoro ati rero okumbure uko imyaka igenda iraza n'ikibazo bigenda biriyongera twasaba kwerekana yuko abantu bakwiye kubimenyera ko ari bisanzwe
urakoze cyane gose Fidelite Shatse ndakure kubandanya ubikurikirana turongera hanyuma uduha idoni dokuru utwo tubazo twose mwamubajije
murakoze namwe.
Tukiri mu Burundi abantu 45 ni bamaze gufatwa n'ikiza cakorera kuva ku igenekerezo rya 25 kuno kwezi kwa 12 mu ntara zibiri zigize ico gihugu vyatangaje kuri wa gatano n'umushikiranganje ajeje amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida. Inkuru iri kwirategurwa yongira ikurikirwa na mugenzi wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyanka. Evariste, amahoro Bujumbura. Izo ntara zivugwa mu korera nizihe, amaze gufatwa bangana gute mu ntari mwimwe kuko muri rusanga ari 45?
Izo ntara zibiri zivugwa zimaze kibonekeza mu korera kuva ku mgenekezo ya 25 kuko kwezi kwa 12 ni ntara ya Rumonge na ko Diane Huso ya mu Rumonge rero harugwa abagera kuri 45. Muganga Tete Ndikumana aroguye ubushangaji bw'amagara y'abantu kurwanya sida akaba yavuze yuko abo 45 umwe gusa ariwe amaze gutaha kuko yavuwe agakira, abandi bakiri ku musego mu bitaro byo mu Rumonge. Uwundi rero avugwa agira 46 nako nuwo mu gisagara ca Bujumbura mu karere k'ubuvuzi ko mu buraro bwo gisagara ca Bujumbura muri zone ya Buterere. Uwonye muganga Tade Ndikumana arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu akaramenyesha amakuru yuko ariko avurirwa mu bitaro bya Prince Jean Charles muri zone ya Ruyenzi.
Ico kiza hari ico muganga Tade yavuze coba caravuyeko?
Icyo kiza muganga Tabe yavuze ko kiza hanini muri rusange ku isuku rike, akaba yavuze nk'imvura nyinshi igwa muri kino gihe iheza ikuzuza ubuzu bwa sugumwe buri mu bisagara bimwe ku Buterere no mu Rumonge. Ibyo rero bigatuma amazi acacafura imicafu ikira myinshi gusaza rukaduma, gutyo rero abantu ngo badashoboye gukora isuku ihagije bagatako rero bandura icyo kiza cy'indwara ya korera.
Ingingo zafashe kugira ngo gituzwe hama abakirwaye nabo bavugwe neza hegaiva?
Ingingo zafashwe nk'uko muganga Tade Ndikumana muri kino gihe asa n'uriko aravugana mu nama atamenyeshamakuru bahari n'abafasha u Burundi mu gisata cy'ubuvuzi, nuko bacyashikaho hose iyo ndwara ya korera yamaze kwibonekeza kugira ngo bakore bya bikorwa byo gupompa. Umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida akaba naho mucokorwa asaba abanyagihugu n'abajeje intwaro, nuko abajeje intwaro bohimiriza abanyagihugu kugira ngo bakore y'amabwirizwa 10 y'isuku, hanyuma abanyagihugu nabo akabasaba yuko boza babibuka gukora ikintu cyose gituma bandura indwara ya korera.
Urakoze cyane rwose,
babanje gukaraba n'amazi meza n'isabune.
Urakoze cyane rwose Evariste Nzikobanyanka, nawe turaza kongera mu makuru yacu yo hanyuma.
Urakoze namwe.
Tumira mate gato duce dukubitira mu Rwanda tubabwira iby'impunzi. Ishami mpuzamakungu ry'itayimuzi RCR ryashize ahabona ibitigiri bishasha by'impunzi z'Abarundi mu bihugu zahungiyemo. RCR ivuga ko uno mwaka wa 2018 ugiye guhera rifise impunzi z'Abarundi hafi 3,365 mu mpera z'umwaka weze, nk'iki gihe barenga gato 410,000. Yamara RCR ivuga ko ikeneye byihuta imiliyoni 391 y'amadolari kugira ngo giteho abakiri mu buhungiro. Donido na mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver Nyonkuru.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi ku isi RCR ryatangaje ko mu gihugu cya Tanzania ari ho hagisigayeyo Abarundi benshi hafi 220,000, hakurikira igihugu cy'u Rwanda kirimo abarenga gato 169,000, hanyuma igihugu cya Congo kirimo abarenga gato 442,000, hamwe n'igihugu cy'u Buganda kikirimo abarenga 333,600. Hakiyongera ko rero bake bahungiye mu bihugu nka Kenya na Zambia. Hashtag rivuga ko kuva mu mpera z'umwaka uheze w'2017 gushika ubu impunzi z'Abarundi hafi 50,000 zahungutse, kuko kare zarenga gato 410,000, ubu hakaba hasigaye 360,065. Abenshi batahutse bavuye mu makambi y'impunzi ari mu gihugu cya Tanzania. Nubwo biruko ishami HCR rirasemerera ko atagikozwe vuba, ikibazo cy'impunzi z'Abarundi gishobora kwibagirwa burundu kuko ataburyo buhari. Iryo shyirahamwe rivuga ko amahema yubatswe bagihunga mu mwaka w'2015 ashaje, ahubatswe amazu akomeye naho nko mikambi y'amahama mu Rwanda ngo ntakwiye. Amashuri nayo nyene ntakwiye kubera ubwinshi bw'abana, bigatuma benshi bigira munsi y'ibiti mu gihugu cya Tanzania. amavuriro ni make kandi impunzi ari nyinshi bigatuma amavuriro arengegwa canke abakenyezi bakibarukira muhira ibifungurwa ntibikwiye bigatuma impunzi zigerageza kwibeshaho mu makambi y'impunzi kandi bidakunda nta duhuzo two kwambara bafise n'ibindi hashtag rivuga ko kugira ngo giteho ibihumbi by'abarundi bakiri mu buhungiro mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga binini hakenewe amadolari imiliyoni 391 ni hafi miliyaridi igihumbi y'amafaranga y'amarundi hashtag rihamagarira makungu kugira icakoze vuba kugira ngo ubwo buryo buboneke rivuga kandi ko iruhande yo gufasha impunzi kubaho ubwo buryo bwafasha no kugwanya amabi akorerwa abakenyezi kugwanya inda zitifujwe mu bana b'abakobwa gufasha abagore kwibarukira kwa muganga mu makambi y'impunzi guhuza imiryango yatandukanye kubera uguhunga n'ibindi ubwo bukene n'inzara bituma hari impunzi zifata icemezo cyo gutahuka nk'uko ASERE ribivuga cyane cyane abo mu makambi y'impunzi yo muri Tanzania yamara abahungiye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda bobo bavuga ko bazosonza bakigumya aba baganiriye n'icyo cy'u America
ndumva yuko giye gutaha ntota amahoro naboneke niyaboneka nshobora kuba nota ibiganiro byiwe niyemera kuba yo kwemera agaheza abandi namaje guheza abandi hakaba ifata kibanza cyangwa hakazi wundi atariwe tutota ari aniyabariwe ariko ntabwo dushobora kuba twotaha none ariko wumva dushobora gutarga n'ubu mbona ko zibo ziracahari none zigihari wumva two mutahira ko gute
gutaha ntawo taha nyene n'undi ndi rwarupfu mu rundi nyene gutaha wo tahira mu muriro uwo wahunze iki tuvuze naho gutaha iga ntari rupfu rusumburu
na Patrice ntadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara mu Rwanda nuko abibona
je ne kukamwe ntako ndumva kwahubwo akuma tu arungi kimitaya yo gufata bari mu buhungiro urumva se gutaha boshe se gutaha se gutaha niteka twe twifuza ko twotaha niteka ivyo arizo zose kuri igihugu ariho sibazogumaho gushika Burundi buzohere harange nawo bazozuwunda twumva canke akabimwumvisha ko gutaha mu gihugu cabo biba bikenewe kandi atani atanya gufananya gukira ko ni cacu twese ijambo nyamukuru twoshikiriza abarundi bahunze nuko bogerageza bakashira ku ruhande bibi batandukanye kandi ntivyatezwe no kubaho
nishame moza makungu haster rimenyesha ko hataragira ko rihimiriza impunzi gutahuka yamara uvyishakiye akabisaba haster yemeza ko giteguriye kumufasha no kumushikana mu gihugu c'amavukiro Pierre Claver Niyonkuru Kigali kugijwe ya America
Pierre Claver Niyonkuru nawe urakenoye tukuvuga iby'impunzi z'abarundi shamwe gita impunzi RCR gatanze ibikoresho byo mu gikoni ku barundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda ikambi ya Rusenda iri muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu ya Majepfo ababironse barashima mu vyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo
Ishiramwe rya IDC ku nkunga rigabwa n'ishiramwe rya ASER Rire gutanga ibikoresho byo mu gikoni bigizwe n'amasafuriya, amasahani, ibiyiko ndetse n'ibikombe. Ku mpunzi z'abarundi ziri muri iyi nkambi iri mu majyepfo y'umujyi wa Uvira zageze mu Rusenda mu mwaka w'2015. Tuyishime Paul, numwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi yagiriwe amahirwe yo guhabwa ibi bikoresho byo mu gikoni. Yavuze yuko inkunga bari guhabwa ije ikenewe, ndore ko bari bamaze igihe kirekire bafite ubukene bw'ibikoresho byo mu gikoni.
Bo, nibaza ko duho twari tumaze ikintu cy'imyaka 3 ngaha mu ntunze mu kambi kandi haraheze igihe kirekire atamasaro adufise beshi barasiga bateka mu masafuriya atobotse. Donc arabona bari basika bafite kibazo cyuko cy'udusafuriya urabona nta amafaranga dusa kuza kuri izindi mu isoko donc ibyo bintu birebire sana ubure turashimye kandi ni ibintu byo kwishima sana kubera ari intuze harahezi gihe kirekire atamasafuriya turonka nk'ubwo nk'inzu dutahamwe intuze nk'amahema usanga harahezi n'ibindi nabyo nyine bibukwe ko hari ibindi byinshi bikibura ariko icyambere nuko twashima ko tubaye ahantu turasana tuzamasaritazo tuzatoratekamo hamaneza ibyo ko ari intambwe ikomeye turabashimiye rwose
nubwo iri shyirahamwe rya EDC riri gutanga ibi bikoresho byo mu gikoni ku mpunzi zimaze imyaka 3 muri iyi nkambi hari umubare munini w'izindi mpunzi zitotombera ishyirahamwe rya EDC ko ritari kubaheza ibyo bikoresho kandi nazo zarageze mu Rusenda mu mwaka w'2015
twebwe muri vya 25 turandushika ibihumbi bibiri mwe abantu ibihumbi bibiri twarozaharusa abantu 40 bonyine twebwe rero ntuba biduteye ikibazo ntituzi ko twebwe turi impunzi niko aratari impunzi harimo abazi bashigomba babongeramo mu mavillage nk'abademiseze ariko nka benshi muri village 25 tuwa demi kenzi ariko demi kenzi yose harimo batarose ni nka mu bibiraje ni nka bose batarose
twebwe idatangaje twebwe twaye twabonye yuko abaje muri 2016 barose inyuma y'abandi ukuvuga umuntu yaronka ikarato imwe safuriya nkuko badusohoye tukiva muri akeye akujya nyene kibwe n'ukuvuga yuko nuko twovuga yuko baboneye abandi batigeze baronka kandi nabonyene bakwije imyaka 3 mu nkambi rusenda
Iyi ngungi ishiramwe rya EDC riri gutanga kuri izi impunzi zahunze umwaka wa 2015 ikaba iri guhabwa imiryango igihumbi igizwe n'abantu 15,560 nkuko bitangazwa na Lord Grace Nkumbusa umuyobozi wa EDC mu ngambi yo mu Rusenda aho avuga yuko bari guha inkunga impunzi ziri kuri lisite yatanzwe na HCR uretse kuba iri ishiramwe rya EDC riri gutanga ibikoresho byo mu gikoni kuri izi impunzi zo muri 2015 hari izindi impunzi zagiye zihungira muri iyi nkambi yo mu Rusenda 2016-2017 nazo zitahawe ibikoresho kubera yuko zitarakwiza imyaka 3 mu nkambi Ndore ko bigori zimpunzi guteka zikoresheje amasafuriya yashaje.
Uno munsi twahoyeho munyene mu buzima bugoye ucuvyumba guteka mu isafuriya yaheze irava umuriro kazima na rya dusanzwe tubonswa inkwizi dashemeye ukashusanga ryo dufize ingorane muri ubwo buzima. Cha kabiri nuko wama utanga amafaranga ku bafundi ngo bazihome bakoresheje ubuhinga bw'ikirundi bwo gucumitamo ubundi bubati. Bagahomera bakoresheje n'indi mivyuka nyene bahondaguye na makara nivyo rero bikaba bituma umuntu aca mu buzima butoroshe bivanye n'izo ngorane akongera akaja guca igikonkwano kugira arabe ko yogura n'indi safuriya nshasha haraha yabura dukoreye aba babembe bene wacu haraho tuyabura canke tukayaronka dusaba ko ahubwo yogira izindi komande z'andi masafuriya bikanyaruka kubera ko abandi boba banigiwe muri menshi kandi ari abana bahasere bose hanyuma bakaronzwa mu masafuriya vuba bwango nko mu kwezi kwa mbere ntibirinde guteba n'abandi bakaronka
mwumenye yuko inkunga y'ibikoresho byo mu gikoni ya IDC iri gutanga kuri izi mpunzi zageze mu Rusenda 2015 ije ikurikira inkunga y'ibikoresho by'ibirago ndetse n'ibiringiti haseri yari yatanze mu kwezi k'8 k'uyu mwaka ku mpunzi z'abarundi ziba mu ngambi yo mu Rusenda Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Ndugi Amerika Washington DC mukirundi no mukinyarwanda akanika kanya rero kanyi ko guca mutasha abanyi ncuti bakunzi aho muherereye umuziki uvanze mu midiho yose aho muherereye kugira ngo dushobore kubafasha no gusozera umwaka ni misi mikenya gusa 2018 tukaba turayisozereye kugira ngo twinje muri 2019 tuzubahekerekeza muri ivyo bihe mwinjire neza muri 2019 uwambe duse ku murongo ni Daniela Ikaze
Ego murakoze.
Urakomeye.
Nikwitwa Shima nibukebuke.
Uherereye he? Uherereye he?
Ibujumbura kumusaga. Ego.
Ngamusika bushaka gutasha ndega Daniye.
Ego ndashaka gutasha mubyeyi wanjye muri komine cya Somwe Provese Gitega gifata hongo. Nuwitwa Saimana Serafine nawe nyine ari muri Bururi muri komine Matana. Nkacana twenge wanjye ari muri komine Gisoro muri Provese Mwaro yitwa Kosiriya nkasa ntashe n'umwana wiwe yitwa Sentia nkacana nawe wose bariko baranyumva namwege mwo kwicukira Amerika ndabatahije
nabo
tubana bose ngamusaga bose ndabatahije
urakoze cane gose Daniye ugira umunsi mwiza ngaho ku musaga ya Bujumbura ugira umunsi mwiza
ego murakoze namwe ko mu murongo
Akaririmbo ni sawa sawa. Tukibaza ko aho muri mwiriko muragira umunsi mwiza. Weekend yatanguye kuri bamwe, abandi bako baritegurira amabonane, harabari ko rafata ingendo, mutwumva muri mu miduga itandukanye ku ngendo murimwo. Tubifurize kugira ingendo nziza kandi n'impera nziza z'umwaka wa 2018. Tose kandi na Nduwayezu kuyundi murongo wa telefone. Nduwayezu, ikaze nawe.
Yego ndawumva.
Urakomeye ga Nduwayezu?
Ndakomeye gose.
Uherereye he?
Nherereye mu Rumonge.
Mu Rumonge ngo korera yabateye muragaba?
Ego kweri korera ya Sadze.
Ahanini ngo biranava no ku isuku ri Kenya. Uhabona gute muri ico gisagara ca Rumonge? Aho ugeze amaso?
Aho ngeze amaso prema ni sawa gusa kubera intunze ya ingwara nyene isa n'iyahiziziye umwaka wose, nta mwaka wohera korera idateye kweri. Mbona hameze neza, akarere kameze neza.
Ugashaka gutasha ndega Nduwayezu?
Yewe ndashaka gutasha bapfana mama bari mu ntara ya Gitega. Ama tasha abo dukora n'umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu ku makinga. Hanyuma nkatasha abanyeshuri twigana mu ntara ya Gitega, bari mu ntara ya Gitega komine Kirasaga. Nkatasha n'abigisha banyigisha. Hanyuma nkatasha umugenzi wanjye ari Nyanza Rake witwa Pascal. Nkatasha umukobwa bita Floriene aba kuri Centre Bukirasazi.
Urakoze cyane gose Nduwayezu, ugira umunsi mwiza.
Namwe mugira umunsi mwiza.
Tose kandi na Jean Bosco nawe wanyuma kuri telefone. Jean Bosco ikaze?
Ego.
Uruherereye ga Jambo?
Ndi Kigali Rwanda.
Gatasha mandu no munsi.
Reka mbanze nzere anabahurikiye mu runani rw'urumuri rufasha ishyirahamwe rifasha abatishoboye mu Burundi bari mu ntara ya Kirundo. Hamwe na papa na mama. Mama wanjye witwa Ngirakanwa na Sylvesi ari we papa wanjye n'umufiyato wanjye k'Imana na mushiki wanjye Mani Shemet Grace na mukuru wanjye witwa Bizuru n'uwitwa Pascal nabo yaba muri Uganda bita Tuyisenge na Ramazani ari mu Burundi mu ntara ya Kirundo nyene n'abakunda ijwi rya Amerika bose.
Urakoze cyane Jean Bosco, ugira umunsi mwiza.
Nanga mugire umunsi mwiza.
Nunga rero duceye dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Inshuti bakunze, mwariko muratwumviriza, mwakenuye, mwe mwatwakuye na mwebwe mwagize neza. Tubatumire mu makuru yacu ari imbere muri yo, mu yo turiko turabategurira harimo ikiganiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza ariko aragira n'amenyesha makuru, aragaruka utubazo dutandukanye, ubanyi bw'u Burundi n'amakungu, ikena ry'igitoro. Yagarutse kandi ku mugambi wo kwimurira ubushikiranganje butandukanye mu ntara ya Gitega. Turaza kubigaruka ku mwavyumvise. 46 baramaze kwandura korera mu gihugu cy'u Burundi ni mu ntara ya Rumonge. Tuza kubabwira kandi n'ivyerekeye ama service amwamwe yahagaze mu muji wa Goma ni muri Kongo. Amaduka, inzu zicuruza imiti, byose ntibiriko birakora. Ni makuru yacu yo hanyuma. Yakoze Fatuma Limasi Kalala yegeranije amajwi hamwe na engineer Jean yadufashije mu hinga bw'ivyuma kuyashikana iwanyu. Diane na Hazwe twari kumwe. Ndayifurize impera z'umwaka mwiza. Akaririmbo turasigiye ni Amarura. But I don't care, no. So smooth and clean like Amarura. Don't ever touch my Amarura. Amarura.
fire upon my road. You fit in my life, you fit in my head, you fit pretty cozy. She don't get drunk easily. She can dance till 5 in the morning. No car, house or money. Can never get to change her mind on me. Yes, I be a sugar daddy. And she don't want nobody but me. You like it when I go crazy. You, I can never leave. I'm a ruler. Oh, have you seen my I'm a ruler. So sweet and fine like I'm a ruler. She comes in the morning. I'm a ruler. Still have her in my night time. I'm a ruler. Gives me hangover. I'm a ruler. But I don't care, no. I'm a ruler. So smooth and clean like I'm a ruler. Don't ever touch my hand.